VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cya 18 Ijwi rya Amerika muri kumena jewe Diane na hazwe ndongo ibiganiro by'uno wa kane igenekerezo ni rya gatanu kwezi kwa mbere kwa 2017
Paraza nanye rushikana ha mu nkambi yatanguye kumpindukira nyine tugeza ha mu nkambi kasaje mwaho bagore nyene
ku mpamvu nyamukuru ziva ku bagore mugenzi wajya karanze tudagara ejo akaranze tuhude cyangwa ati none we gute se urya wakura he mwezi ni muri barefite
aba ni bamwe mu barundi bahungiye mu kambi ya Rusenda ari muri Kongo badatahura kimwe kiriko kiratuma abubakanye bavana cyane iyo nkuru irimo tugaruka ko mukanya mugume ku radio yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi maze ndababwire muri make ku impari ziri hagati y'abanyepolitike n'uruhagarara rwateye n'ubuhinga bushasha uwo mugwi ushaka gukoresha amatora bishobora gutuma myitegura y'amatoro y'amatora yigizwa yo muri Kenya ni mu gihe umugujeje kwiga ibibazo by'ubutungane mu nama nkenguza amateka uri kuriga kwijanye n'integuro yitegeka inama nshinga amateka yatoye mu kwezi guheze iyo integuro itegekanya gukoresha intonde z'abatora mu guharura amajwi no gutanga ivyegeranyo vyaharuwe n'abacungereye amatora mu gihe ubuhinga biometrike bwabo bugize ikibazo matora ategekanijwe kuba mu kwezi kwa munani uno mwaka abagize umugwi wa Seni bamenyesha ko basabye gukoresha uburyo busanzwe bivuye ko ivyo vyuma vyo gutora bishobora gusimba bamwe mu batoye Muri Gambia umukuru wa Seni Aliou Moumar Ndjayi yahunze inyuma yaho agabishijwe gutangaza ko perezida waho yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze umuryango wiwe uvuga ko yahungiye mu gihugu cha Senegal inyuma yaho yumviye ko abategetsi ba Gambia bateguye kumugira nabi ikinyamakuru Reuters cyatangaje ko umukuru w'igisirikare cha Gambia yatangaje ko uyu mukuru w'igihugu ariwe bayoboka ivyo General Ousmane Badji akaba yabi tangaje mikete yashishije mu kinyamakuru cha leta Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika cyo kime na Mike Pence icegera cha Donald Trump bahuye n'abanywanyi b'imigambwe yabo bari mu namashinga amateka kuri wa gatatu izo nama zikaba zari zigamije guharira kwijanye n'isubirwamo ry'amategeko ajanye n'ubuvuzi ku rwego rw'igihugu Perezida Obama yabonanye n'abakenguza amateka b'abademokrate abahamagarira guhagarika itegeko rijanye n'ubuvuzi bw'abanyagihugu yise Obamacare yibutsa ko yongereje abantu bashika ku miliyoni 20 bashobora kuronswa ubuzi ni mu gihe Pence icegera cha Trump nawe ariko abonana n'abarepublikane abasaba guhindura iyo tegeko nubwo uyo mugambwe utarerekana ico utegekanya gusubiriza iryo tegeko Aha tukibutsa ko Perezida Obama azosozera ikiringo c'itariki ya 20 z'uku kwezi turimo akaba bandanya guhamagarira inama nshinga amateka na nkenguza amateka guhagarika amategeko yashizweho ku ntwaro yiwe mu gihe Trump yatowe we yemeza ko azohindura yatari make harimwo n'iry'ubuvuzi Obamacare Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye kuri ubuga bwo kuri internet ari yo wezi 3 akadomo radio yacu voa.com naho kuri ubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dutangurire mu yavugwa mu makambi duhereye mu kambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivugwamo impunzi z'abarundi bariko barahukana cane abashinga ntahe n'abafasoni ntibabona kumwe ikibituma ico bikoze barahuriza yuko abana aribo bahagwa cane ivyinshi kuri no nkuru na Vedaste Ngabo akoreje rya Amerika muri Kongo
Mu nkambi yo mu Rusenda iki kibazo kirahari usanga ingo nyinshi zitana bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye zirimo kuba abashakanye bagenda bacana inyuma abandi nabo bagakoresha nabi imitungo y'imiryango Ibi bituma bamwe mu bagore bo mu nkambi bashinja abagabo babo kuba ari bo ntandaro y'ubutane bugenda bugaragara mu nkambi yo mu Rusenda. Aisha Kejanine, umugore w'abana babiri, aratwiganira ubujye yatandukanye n'umugabo we.
Twageranye n'umugabo ngaramenduka yashaye simbana n'abandi bagore hama rero haragera yaho afata inzira aja muri Tanzania n'undi mugore bahwane ha mu nkambi n'abana batatu uwo mudamu arafise abana batatu bashe bagenda bajanye bashafata inzira yo kuri Tanzania buriri boti ahimboko niyo bure bagenda umparazananye rushikana ha mu nkambi yatangwe kumpindukira nya tugeza ha mu nkambi niho yampindukiye kasaja mwaho bagore nyene sinzi kituma kibatera sinzi impamvu yariyo
ngo barije mutabafata neza
turafata neza nyene umugabo kuko yageze ha mu nkambi aro amaze kuronka akazi yari de village basi rero mba yazaronka duhera rero mba yazaronka kabisemineri bakamuhuduhera sinzi rero mba yaronse duhera kaza tangura kuzaja mwa bagore batagira abandi bagabo
uko gutandukana kwa bashakanye kuvugwa mu nkambi yo mu Rusenda si yashakije nine wenyine kwagezeho ahubwo uyu mugore utarashatse ko tuvuga amazina yiwe iwe avuga yuko kuva yatandukana n'umugabo we ubu ari wafite amahoro
niba maje gushika nganye n'umugabo turabana nta meza ashika mu 8 mugabo cyatanga kuzarazana induru mu rugo dushwana mwa kugeza none ibintu nyaranye none ibintu byanje byishye kwa gushwana nawe umugabo aragenda turatandukana nk'ikiringo cy'ukwezi kumwe aragaruka araza kunsaba imbabazi aje kunsaba imbabazi birahera tumaje gusubirana muhira turi kumwe nawe niho namubwira ati je rero ko mbana rero akantuzeyi injya zaheze mu nzu narose umuntu amereza akazi ko kuzawukora je ntegeza kugira ntegeza kugana gukora ntaronde by'abana bajya mugabo amaje kumubwira cambwira ati jewe ntagari yuko ibyo mwafundikanye n'uwo muntu mwabifundikaniye nawe iyo mu murima niko kwa macha gire mugabo nyene ndamugenye ndamugati nako inya zampera nyesha kuza kuronda iby'abana bajya twoce twica noce nicanga inza katwica naba no yacha avuga ati nibyo turi ko turafundikana n'uwo mugabo ndi maraya ndi inki umugacha yonga kandaragire ntaraja ko arankubita
Nzeyimana Abdul Kalimu ni umugabo mu ngambi yo mu Rusenda iwe abona iki kibazo cyo gutana kwa bashakanye bitegwa n'irari rishingiye ku mafaranga nihame ry'uburinganire ndore ko umugabo n'umugore bavana mu gihugu cy'u Burundi bazumva kimwe ariko bagera mu nkambi yo mu Rusenda bagatandukana
ahubwo abagore niwe bahitamwa abagabo kwabo n'umujya mugabo afite akazi ntashobora kumureka amugumaho mugabo atakaza afise ahubwo ati nta kama umva cyatanguye injyane mu nzu agahiginze zanda muvano ati ntigikunda we nta mugabo urimo mbere agatangura kumutuka umugabo ati ego umugabo ubugabo bwiwe ni bujya bwo mu nzu nyine abonye ko atabugaba afise hajya kivuga ati tu ndaguteye mu nzu ngiye guhiga abandi mugabo ku impamvu nyamukuru ziva ku bagore
ngo uyu mugore amazindwa ry'ibishimbo nabyo ni kibazo
yo aba ati none nzoguma ku bishimbo nitwa ngo ndavise ubugabo mu nzu ati abandi ati none ndayakurehe ati genda urondere ndondere hehe ko atakazi mfise umva cyabora kumi ngo ntaca amazi ati twese rero ngaho umugabo wacu ni haseri wewe wo kugishimbo indwi yose ndiko ndagibiharage bakuvyukuri vreva abagore bwa mwanga oya awe sa kurongora benshi bararatinya bivuye kuyongora ni nyine mugenzi wajya karanzu tudagara ejo akaranzu tuhuza cyangwa ati none wewe gute se ujya wakura hehe mwese ni muri abarefije umva kite kibi kibazo wewe umva ngo nga yigira ibyo agomba gukora ntibakubitwa nta mugabo ndumva ngo yakubise umugo wiyenze ukamukubita ucuhunga ukiruka umva mu police iraguhiga hasi bade biraje ati umukubitira iki umva kurubwa muca mutandukana mu mahoro
Aisha Kejanine avuga yuko ingaruka zigenda ziba nyinshi kuri imijyango abashakanye bagenda batandukana aho usanga cyane abana aribo babihomberamo
ingaruka bigira no kubanya n'abana bakura batazi se wiye kuma bambaza ati mama papa ari he nkambwira ati yaragiye izo ngaruka zitega mu mujyango kobera bacabona urumwe ha wundo kazibona bagenzi ababanyi bafise base bakora bahamugara papa na wakarondera se kamubora nizo ngaruka mbi mu
amatorero yo mu ngambi yo mu Rusenda akaba kangurira abashakanye kwirinda gutandukana no gucana inyuma nkuko bitangazwa na Ntegamaherezo Elia umwe ari mu mwitorero ry'abagenzi aho avuga yuko bakangurira abayoboke babo kwamaganira kure umuco wo gushaka abagore barenze umwe ndadasenga bojwe rya America mu Rusenda
Urakoze Vedaste ngabo tukivuga ivyo makambi twabwira ko mikambi ya Nakivale muri Uganda havugwa abana abantu nikora bari musi imyaka 18 bakora ibikorwa bibavuna kugira ngo bashobore kuronka ico rirenza usivye uko gukora ibikorwa bitajanye n'imyaka bafise birashika bakanahohoterwa na rijya muri utwo twana harimo udukobwa ivyinshi tubaza Alliance niyo ngabo akoreje rya Amerika muri Uganda
Ireno dusegisha nibumba n'umusenyi n'umunyota namase
n'umwe mu bana babigeme b'abarundi kazi bahungiye mu kambi na Kivale muri Uganda ari mu mugwa wabigeme bahisemo imyuga inyuranye mu myuga bakora harimo gusiga amazu y'izindi mpunzi akazi twabasanze bariko barakora
rero twasiga amazu twafashwe n'abandi bana cyangwa tukamuhamagara tukamukorera tukamufyatuyira cyangwa tukamuhamagara tukabasoromera amasaka kandi tuba dufaranga tuba dukoresha ibintu byinshi turagura amakaye tugiye ku ishuri cyangwa tukagenda kugura utubati two ku ishuri cyangwa utubati two mu misa nibyo dukora
uretse ko baruha cyane aka kandi kigeme kavuga ko hari n'abo bakoreye batabariha
twebwe iyo turiko turakora mu mazi y'abantu hari igihe dukora ntibaduhembe bakadukoresha nabi bakatubwira ngo mukore uku n'uku kandi ibintu dusigisha tubikura ahantu kandi ibyo bintu dusigisha biraturusha cyane
utwo twigeme rero hari umugwi w'abantu dutinya nabo twita abasingo
tukagenda gusiga mu mazu y'abasingo tukicunga tukavuga tuhava dukora nabi
umusingo nacyo ni iki
umusingo ni umuntu yibana wenyine akagira umuhungu atagira umuntu babana cyangwa atagira imiryango
abo bigeme bari mu mashuri mato mato bamwe ntabase bafise abandi ni imfubyi z'ababyeyi bose barerewe mu miryango y'izindi mpunzi aho mu buhungiro hari n'umugwi w'abana b'abahungu bo bahisemo umugabo wo gufyatura amatafari bavuga ko bibashoboza kunganira ababyeyi mu kwigurira utuntu tumwe tumwe nkenerwa
njyewe mu bisanzwe nsanzwe n'umunyeshuri tukaba twoberwa kurangiza igice cya gatatu mu bisanzwe twege nk'uko ubuzima butatworohereza iyo umuntu avuye ku ishuri ararondera akazi kugira ngo abe arakora kugira ngo ntiyicare muhira nkajyewe navuye ku ishuri mu kiruhuko nshikanja gufyatura amatafari kugira ngo ndondere niyo ngunganye ndondere udufaranga two kuzogura amakaye no kugura uniforme kugira ngo sinzogore mu bintu byinshi ababyeyi kuko nabone baguma bicaye muhira nta kintu bafise bakora
ariko nabo nyine bakunze guhura n'ingorane ntizabashiki babo b'abakobwa kutarihwa neza
igihe mu tundi tuntu kubera iki wayarose azari make make cyane urumva umuntu ariko araguha udufaranga duke duke wari ukeneye kuyatora arimo kugira ngo uyaranguze umugambi usanga uri kurayarya hama usanga mu buzima nta kintu agufashije
muri Uganda rero abana b'abanyeshuri bari mu buruhuko bukuru kuva itariki 9 z'ukwezi kw'12 uburuhuko buzohera mu ntango z'ukwezi kwa kabiri Alliance niyo ngabo ina Kivale muri Uganda kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Alliance niyo ngabo tuvengaho na Kivale dukubitire mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda gihana imbibe n'igihugu cha Uganda ibahasha zikozwe mu mpapuro zisanzwe zirahingurwa n'abarundi b'impunzi baba i Mahama bagiye hamwe kugira ngo barondere ico bakora co bateze imbere naho izo bahasha zidakomeye nk'izisanzwe zikoresha mu Rwanda abazikoresha amenyesha ko zifasha cyane impunzi mu mikoro make zifise kandi bakamenyesha ko zibatuma bifadikanya n'igihugu cabahaye indaro mu gukingira ibidukikije ivyinshi twabiteguriwe na Desire Hatungimana
Hari abarundi b'impunzi babimahama bagiye hamwe bashingishira hamwe rikora amabahasha yo gusumiramwo bakoresheje impapuro zibazanditse ko bakora mu gisagara ca Kigali kiretse izo mpapuro nkuko babitweretse barakoresha n'uburembo bita ko bahingura kugira bashobore gufatanya izo mpapuro zigatinda zikavamwo ibahasha itekera inusu canke ikiro aho twabasanze hafi kambi ya Mahama aho bakorera batubwiye ko biyumviriye uwo mugambi kugira ntibagume bareza amaboko kandi barabantu bamenyereye gukora bakiri Burundi ariko bashaka no gukemura ikibazo c'impunzi zitari nke zitaronkaho zishira ivyo zisumye kuko basanze amasashe basumiramwo i Burundi mu Rwanda atagikora ndi mubansi Dominique numwe muri abo bagabo bane bagiye hamwe batangura uwo mugambi
twebwe tumaze kubona yuko tubaye mu buhungiro murabona izi ngo zacu kandi leta y'u Rwanda rifite programa yo guca amashashe i Burundi wacu tugakoresha amashashe mu nyuma turiyumvira mbega tuzokoresha iki tuzokwampaketa udupu tuzoba tuvuye guhaha mu isoko tuvuye kugura mu isoko turiyumvira ikintu twatekeramo niho twiyumviriye ko natwe ubwenge tuwufise dutangura gushakisha udukaratasi uburyo butandukanye naho bitatworohera kubona turavuga ati ibi bintu ese twe ntitwakwiyumvira ukuntu dushobora kubikora niho twiyumviriye turiyumvira ukuntu amverope twayikora turiyumvira mu buhinga bwacu bw'i Burundi twari dufise turiyumva turashobora kuronka kore iyo guhoma ibi dukoresheje gakondo
iyi bikoresho byabonetse bene iryo shirahamwe babwijwe rya Amerika ko bakoresha ugwaruka rugera ku 50 ku munsi bamwe muri ugo gwaruka twasanze ku kivi bamenyesha ko iryo shirahamwe ryabafashije cyane kuronka ico bakora kibafasha guca amafaranga yo kwikenura
bya kamaro bimariye nuko nahora mva ku ishuri nkashikanzerera mu ibaraba ariko ubunyi ndashobora kuva ku ishuri nkashikira ngaha nyine bikaba biranyokivye kanya gatoni kubera yuko nyine nkubu ubunyi ushobora kwironkera agasabune nkafasha ababyeyi cyangwa nyine nanjye bakamfasha mu buzima bwa misi yose je akamaro nako kamaro bimariye kandi bishobora kuba nyene mbayeho neza ndonke ikintu nipfuza cyose kubera aya mabahasha
naho rero bene ishira hamwe bamenyesha ko bagifise intamba myinshi na cyane cyane zijanye n'ibikoresho urongoye impunzi ziba mu ikambi ya Mahama Rugema Ngabo Eloge arashima igikorwa iryo shira hamwe rigeze ko na cyane cyane mu gufasha urwaruka kutaba inzererezi
jewe nkose rukiri impunzi jewe nemvuga nti umuntu uhubwo tworonka abamufasha mbere no hanze aho twe tudashika mukahaba mushikira mukababwira ibimubonye mukanabazana mbere bakabagendera bakabona ko bashoboye hanyuma bakabafasha kwiteza imbere kuko bazoba bafashije impunzi zose kuko urabona naho yiyumvira icyiyumviro ariko arahakaza abandi biteza imbere we bigateza imbere na bene wacu numva rero ubufasha ahanini namwe no bubatuma ariko nanje ndakwemereye ko muri HCR nzogerageza ndabavugire aho nshobora gushitsicwa
kuvuga ko ari igikorwa mushimba
igikorwa ahubwo birengeye no gushima kuko hamwe impunzi ziba zihebuye urabona ko hari izindi zirara zidasinziriye ziyumvira icyo zitunga zigareka kujya kunywa ibiyayura mutwe ahubwo zikiyumvira n'ivyo teza imbere zonyene na bene wabo
agapaki kari mu ibahasha 50 nkuko abakora izo bahasha babitumenyesheje kagurishwa amafaranga 500 umwana umwe ku munsi agashobora gukora ibahasha ziri hagati ya 250 na 300 abo bagize iryo shirahamwe bakamenyesha ko izo bahasha zikiri nke cyane bagiranije n'abazikeneye kuko iyo bazijanye ku isoko atamwanya zimara zitaheze Desire Hatungimana Imahama Ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana ikiganiro wanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu mushora kuza muratumenyesha amakuru avugwa ahiwanyu mu ntara mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu canke mukaza muraturungikira ubutumwa butandukanye mukatubwira ibera ngahi wanyu mu makambi ingene mubayeho ingene mwiyungunganya gucyo tugasabikanya amakuru usangwa avugwa ijyanino muri uno mwaka wa 2017 ikiganiro wanyu mu ntara kirabafitiye kandi bishasha muti vyahe
cha bijya bibe biranugwanugwa ko ari vyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi navyisomeye
eh ndakubwiye ko atari vyo
nivyo
nivyo
eka sivyo eh dupinge eh dupinge utangike
eh mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Tuzoza turabeshuza ibihuha tubaha inkuru y'imvaho ariko hanini ivyo bihuha tuzobeshuza nimwe muzobitubwira ahiwanyi mucankuzo ahiwanyi bururi ahiwanyi muramvya ibihuha bihari nibihe muzoze muratubwira ibihuha bitandukanye mufise hama gucyo natwe tubaronderere abahinga batandukanye kugira ngo bashobore kuduha umuco kuri ivyo bihuha hari amakuru atandukanye usanga acana cana ko kubuhinga ngurukana bumenyi haba ayavugwa mu ntara haba ayavugwa mu makambi ayo makuru rero y'ibihuha n'ivyo dukeneye kugira ngo dushobore kuza turatanga umuco nico gishasha twafitiye muri uno mwaka w'ibihumbi 2017 abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya Cimbo baravuga ko babangamirwa n'inzoka bilariziyoze. Ishyirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS riremeza ko izo nzoka ziza imbere mu ndwara zibangamira abantu muri Afrika. Duherera kanya mugenzi wacu Diane Ndonse n'umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo batubwire ingene ifata, ingene umuntu yoyirinda hamwe n'ibindi bijanye n'izo nzoka. Aha tukibutsa ko ari inkuru ejo twari twabemereye kugarukako.
Muganga Anita Munyana ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Amahoro neza Diane, ndaramukije nawe bose bakora twumviriza.
Abarimyi b'umuceri baravuga yuko bakunda kugwara indwara bilariziyoze, mbega imeze gute iyo ndwara, ibafata gute?
Indwara bilariziyoze ni indwara iterwa n'utuyoka. Utuyoka twinjira mu mubiri, hama tukaheza tukagenda tukakurira mu mubiri w'umuntu cyane cyane mu miringoti y'amaraso, hama tugatamagi, hamagi agatanga utuyoka duto duto, hama tukaheza tukakura mu mubiri tukaca tuja mu mihimba bitandukanye by'umubiri cyane cyane mu bihimba bimwe mu byo mu nda usanga tuguriranye cyane gose.
Umuntu aca yumva gute igihazi gwaye?
Umuntu niyumva neza kuko aragira ibimenyetso kuribwa mu nda, kuvyimba inda rimwe na rimwe ugasanga aragize n'agakorora, hama n'ibindi bimenyetso byibonekeza ugasanga kuko utwo tuyoka nk'uko navuze tukunda kuja mu miringoti y'amaraso, ugasanga uwo muntu nta maraso akwiriye afise.
Kubera ko abarimyi umuceri bavuga ngo baragwaye izo nzoka, nivyo yuko aribo zifata canke zirafata n'abandi bose?
Ni kuvuga yuko nivyo ko barimyi b'umuceri bo bakarigwa cane gose, kuko ugambaye amazi k'umuceri usaba ahantu hari amazi, kandi ayo mazi sa amazi aba ari meza, hama bakarima atabira tubambaye ari maguru masa, hama ubwo buyoka nabwo bukunda kugwa irirana ahantu hari amazi acafuye. Ni kuvuga ba bantu usanga bagwaye bagendana utwo tuyoka bagenda bakituma muri iyo myonga hafi y'amazi, ugasanga rero ni muri ubwo buryo banduye.
Ni kuvuga yuko abataje muri iyo mirima y'imiceri ko badafatwa n'iyo nzoka bilariziyoze?
Oya, baragwara.
Izo nzoka zivugwa gute, ziraheza zikabavamwo gute?
Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ryaragize ihimiriza rikomeye, kuko ryarabonye yuko ari indwara ikomeye. Mbere bavuga bati iza inyuma y'indwara ya malaria mu gusinzira kaza abantu, kandi no gutuma iterambere y'igihugu ligabanuka.
Iyo nzoka bilariziyoze gusa?
Neza cyane gose, kuko abantu barayigendana bagasinzikara buhoro buhoro, agenda atera agira amagara make, ugasanga ntaca bakibasha, ugasanga n'ibikorwa bya misiyo ntabya bakirangura. Murumva yuko umuntu akiri mutoya agwaye bituma ibintu byinshi bisubira inyuma, nk'akarere notanga nko kubana. Abana baraheza bakagwara ingwara y'ukama amaraso, abana baraheza bakagira ibibazo byo kukura mu mutwe, ni kuvuga akagira ubwenge buke bivuye kuri iyo nzoka nyine.
Kandi rero umuntu uko ndavyumva umenga arashobora kuyigendana igihe kirekire ntamenye ko ayifise?
Ego, ariko ibimenyetso birahari. Iyo agiye arisuzuma arabona yuko atera yonda, agira gucibwamo kutahagarika, hama n'ikindi akabona n'amaraso mu rwanda mukuru wiwe, ugasanga aje kwivuza atevye. Ariko iyo yegereye kwa muganga abaheza bakamuha ibinini anwa, bimutuma bimukingira iyo ngwara.
Cyane no kwa muganga ngira naho barafise ingorane yo kuyimenya hakiri kare.
Oya, agiye kwa muganga baraheza bakabitora kuko baramupima.
Aba barimyi umuceri barafise ngene bakwikingira kugira ngo izo nzoka ntizibandanye zibasinzikaza?
Burya rero kwikingira ubwa mbere ni kugira isuku ribereye, kumenya yuko umuntu iyo agiye ku mwanda mukuru akwiye kuja mu buzu bwa sugumwe akaba ariho yituma. Ntibituma hariho hose, kuko nababwiye yuko ari indwara abantu bashobora kugendana igihe kinini.
Ni kuvuga ko abantu kandi bashobora no kuyandura bahonyoye mu mwanda mukuru?
Ego cyane, bahonyoye mu mwanda mukuru w'umuntu yarafise utwo tuyoka. Ahanini rero no kumenya yuko isuku aricyo kintu cya mbere nkenerwa kibereye kugira turinde iyo ndwara. Ikindi cya kabiri, nk'abarimyi b'umuceri bakwiye kwitwararika bakarondera bya birato biduga hejuru, ni ukuvuga bakunda kwita mu kirimi cy'igifaransa amabotine, bibakingira kuri izo nzoka.
Mu kirundi umenga bavuga ingamira?
Nuko nyene babivuga ingamira, hama bibatuma izo nzoka zitabinjira mu mubiri.
Iyo nzoka mwavuze yuko ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi OMS rivuga yuko iza ubugira kabiri inyuma y'indwara ya malaria mu gusinzikaza abantu, ubwo ntifise ingaruka no ku bindi bisata by'igihugu?
Rwose cyane. Gose Diane, hagi umuntu abiravye umuntu agendana ingwara bilariziyoze umwanya munini iraheze ikamusinzikaza, ugasanga aragize ibibazo mu gitigu, ibibazo mu mafyigo, ugasanga mbere bigeze kure ikintu kaya kibonekeza akagira cancer y'agasaho k'umukoyo, aricyo bita cancer de la vessie. Mumva yuko namwe yuko ari ikibazo gikomeye, nico gituma mumva yuko ishyirahamwe mpuzamakungu yita amagara y'abantu ryahaguruka icyo kibazo, kuko baragize itohoza babona yuko ariho abantu bangana ku 200,000 bapfa ku mwaka bivuye kuri iyo ngwara.
Muganga Anita Munyananda bakengurukiye ko mwitavye buno butumire.
Urakoze cyane Diane.
Ubu naho tubashikiriza inkuru mwadusavye kubasubiramwo y'amakuru atumvikana neza mu ntara ya Cankuzo. Nyina mugenzi wacu Haisa Lilian inamahoro.
kumaradio mirongo ibiri na tandatu asamiranira mu gihugu cy'u Burundi zibiri gusa nizo zonyene zishobora gushika muri komine cenda juru iri mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bwo Burundi abanyagihugu bo muri no komine ihanura ubibe n'igihugu cha Tanzania babwijwe ijya Amerika kuko kudashikirwa n'ibiganiro vy'amaradio akoresha ururimi rw'ikirundi bituma bajuragirika inyuma y'ibihuha bitari bikusanga mu kibano
ni radio y'u Burundi ubu niyo twumviriza muga nayo nyene turumviriza gushika igihe cy'isaha sita zijoro gacizima guhera 11 ajya kugura ati 11 wumvirize akavuga nta kintu subira kumva ni kuvuga yuko izindi radio zozo twe ntitwozikoze byo byapfuye kuri birime ntituzi igituma kuko ubu nta radio tuvuga ngo turumviriza zindi iradio twari dukuye ko tuzumviriza nka zose uko twumva none twa kumviriza gute ka tutunguruzo murongo uvuye ku murongo nkubu havuga iradio yimwe urumva nta yindi dushobora kumviriza umuntu ashobora kudebukirwa naho nyene kugira ngo uguru gacusanga iyo radio ntishoboye kuvuga
amwe mu ma radio abanyagihugu bo muri komine cenda juru bashobora kumviriza tankumanzi ni radio Kwizera na Karagwe iyo muri Tanzania
udasikiriza iyo Kwizera FM
yamara na kinina yo ma radio yungura umunyagihugu kuko hambavuye gusamirana mu ndimi badatahura nk'igiswahili usanga atamakuru y'ibiriko bibera mu gihugu cy'u Burundi avugwamwo ndiyo kubgayo rambere asanzwe ari umurimyi avuga ingene batoroherwa n'izo ndimi
abo ngaka ku mipaka swahili cyo abantu babagiye Tanzania no bategeye Tanzania kwirumba ikirundi kuko ni rwemi rwacu rwemi kavukira
aba ni bamwe mu bashinga ntahe dusanze bateramiye mu ibare bivuna umusase bongera bahanahana makuru avuga ijya nino bakaba babwijwe ijya Amerika ko amabara aja ku rutonde rwa mbere rw'isoko bamenyera ko ayavuga ijya nino nawo bigoye ko umuntu aca huta atandukanye igihuha n'inkuru y'imvaho babandanya bavuga ko agahomba ari kanini kuri bo
inkinyigisho zica ku maradio zijejwe amagara y'abantu izo zose tuzihomba ko ntituzyoma naho wawato mu yukugura bikaza ntivyumvikana neza nkuko tewe tavuga ko ega nuko turi ku mpaka hapa niko niba turahoma
abatijwe intwaro mu ntara ya Cankuzo bafata iki kibazo cyo kutumvikana neza kwa maradio muri no ntara nka kimwe mu kibazo gikomeye gihanza karere gahana imbibe n'igihugu cha Tanzania umuhanuzi wa mustanteri wa komine cenda juru Izayi hatunga imana zimwe mu ngaruka mbi atanga ku burorero nubumenyi buke mu nyigisho bwibonekeza mu banyagihugu
tusanga bene igihugu bari ko barahomba ibiganiro kumbure cyane bagahomba wanashima n'inyigisho zica ku maradio zaba nyigisho zo gukunda igihugu usanga nk'iyadashikanye usanga bigoye bica bitegereza yuko ari twe dutegwa kujayo kugira dutange inkuru tuba twumvise umuntu aca asaba yuko ababijeje bagerageza bakaraba yuko aya maradio yashoboka ashobora gukwiragira mu nkuze mikomine hose abene igihugu bagashobora kuyumva
ikibazo amaradio atumvikana neza cagiye kunyuka cane inyuma ya amaradio amwe amwe yigenga nka radio y'abanyagihugu RPA na Bonesha FM yugariwe mu kwa gatano k'umwaka wa 2015 zikaba zani muzashikana neza amajwi aha mu Cankuzo ubunye zitagikora abanyagihugu bariko bakogwa ko cane n'ingaruka mbi bagasaba bo vyega bose kugira ico bakoze kugira bashobore kumenya ibivugwa mu Burundi
nako rukaje nk'undi mushabaze ku muntu nka radio uza duha makuru yashi ntara inkiyo umuntu yoba yakoze nk'igikorwa agashaka nk'uje usha gitangaza kuri radio y'umuntara yiwabo tukagaza tumva ajya makuru avuga Bujumbura tumva babatangaza mu diri ntara natwe iwacu Cankuzo mengo yari bagiye ntire mu gihugu
abarongo ya maradio ntibahakana ico kibazo natasango nyezi nabatanga ryajya ari kizotorega umuti bivanye n'uburyo bukenewe kugira haboneke ivyuma bishobora gushikana amajwi kure naho biruko radio isanganiro iri muzegwa n'ico kibazo isaba abanyagihugu bo muri komine cenda juru kwihangana kuko hari bikiri mu migambi yo gusezerera ico kibazo iri kwirategurwa Samsoma niradukunda aramutswa radio isanganiro
tugiye kurondera ingene twoshiraho ama MT tere yandi bijya byuma bitwara makuru mu duce twose dushoboka ico gihe bizotuma iyo muri RTN iyo muri radio nkuru y'igihugu yanze byanze ko ikora mugabo iyo yindi nayo irahandi bacakurahura kuwo murongo nijyo tuweho turaraba ko byoshoboka mu kurinda yuko turonka amapirone y'iwacu dushobaga gushinga ko amantene ya
injyane za politike zivugwa mu gihugu haraheze hafi imyaka ibiri zatumye imigambi imwe yari yaratanguye mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo ihagarara atwo tanga karorero k'umugambi w'ikigo c'ababirigi kijejwe iterambere CTB wo gushinga ivyuma vyitwa pylone bituma imihora ya maradio yaguka mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Raisa Liliane inamahoro ijwi rya Amerika.
Ningaha dusozereye ikiganiro cacu cuno musi makoze mwe mwatwumviriza tubatumirire muceje aho tuzobatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu bari makambi atandukanye no mu ntara zitandukanye ubutumwa na kanimero kanyu mu biturungikire kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu mugira umunsi mwiza mubanyi no mu vyanyu.